twese byaratunezereje cyane kuko kubona bagenzi bacu badushinga amabanga yo kurongora inama y'igihugu Senared, amabanga akomeye cyane, bazi ko ari umuzigo ukomeye, ariko tubiteguye kuwikorera kandi kuwushikana iyo abanyagihugu bose bashaka.
Ikintu mufise munzurangurira ugo runani umushyanahe Nyangoma Leonard musubiriye atashoboye kurangura niki, intumbero niyihe, vision mufise kuri iyo ugo runani niyihe?
Nashaka kubabwira ko umushingantahe Nyangoma yaranguye ibikorwa byiwe neza, kuko yatumye Senarede ishinga imizi irakura igera higeze iramenyekana mu gihugu cyose no mu makungu, kandi intambwe yarigeze ko yari intambwe ndende. Jewe rero sinaje kugira ngo nkosore amakosa umushingantahe Nyangoma yaba yarakoze, ko nta makosa yakoze. Ni nka kujya kukwakiranwa ikivi ku bakorera hamwe banshinze kumwakira aho yaragejeje, kandi abandanya akora kandi ntiyararushe cyane, ubwo kubera yuko turi abakozi benshi babishinze kugira ngo ndamwakire nanjye nunguruze ikivi. Ni nagira Imana ndagishikane n'ibyananira hazoza ubundi, ariko njewe nihaye ihango yuko nzogishikana imbere ko mari kiringo canje.
Ubu abatetsi bagize bakuru barongoye gunani, twovuga mwebwe umukuru warwo ivyegera bibiri hamwe n'umuvugizi n'abatetsi bahurike mu migambwe itagira abanywanyi benshi, ubwo runani ruzoshobora kurangura amabanga yarwo mu gihe ivyo bibazo byifashe gutyo muri iyo migambwe?
Ivyo mumbwiye sivyo. Ugambe na mbere ndafise abanywanyi benshi bashaka kubwira ko umugambwe wanje wari mu nama nshingamateka kuva kera. Nashaka kubwira ko ndi umushingamateka kuva mu 1993 gushika ubu. Urumva naratwaye inama nshingamateka, narabaye mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, urumva kubinyerekeye njewe nasinye ku masezerano y' Arusha. Wa kabiri ankurikira aserukira umugambwe iprona prona n'umugambwe wasinye ku masezerano uzwi umugambwe wa Rwagasore wasinye ku masezerano, kandi bahora bafise abashingamateka benshi mu nama nshingamateka barakomeye. Mu migambwe yose turi kumwe nta migambwe turuta. Uwa gatatu nuserukira umugambwe TTD, abo bavuga uyonkoye kuri CNDD-FDD, abo nabo babwiza ko bafise benshi, kuko sinibaza ko Nkurunziza gifise abantu benshi bahora muri CNDD-FDD. Turibaza ko rero mudashobora kuvuga yuko imigambwe twebwe duserukira ari imigambwe mito mito cyangwa itagira abanywanyi, uwo babyiyumvira arihenda. Icya kane nashaka kubabwira ko badutoreye kubera ubutwari bwacu n'ubukerebutsi bwacu, kubera ubwitonzi nkuko nayimvuze n'ubushingantahe bwacu. Icyo rero ntitubuza yuko dutwara abantu, twatwaye inzego nyinshi nkuru kurusha urwego.
Mu minsi iri imbere ibiganiro bishobora gutangura hagati y'Abarundi, ibiganiro bihuza bose, ariko murazi ko Leta y'u Burundi ivuga ko abantu bose bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi no mu kudurumbanya umutekano mu Burundi batazojamwo, murizigiye ko abategetsi bashasha bose bazoba bari muri ibyo biganiro, mbega muzovyitaba?
Abategetsi bashasha bose bazoba bari mu biganiro, kuko nta mutegetsi n'umwe mushasha yigeze atembagaza intwaro yari ihari, kuko nta intwaro y'umuntu yatembagaje intwaro iba ari intwaro nyabaki.
Aho muriko muvuga iki mushyira minani?
Intwari hari ubu ya Nkurunziza niyo ntwaro yatembagaje intwaro, yatembagaje ubutegetsi, ubutegetsi bw'abanyagihugu mu gushyira kubiri n'ibwizwa shingiro mu gushyira ku izano ya Arusha.
Abarundi bamutoye ntibashobora kuba bo bibahura ivyo muriko muratangaza?
Nashaka kubwira ko nta matora yabaye mu Burundi, habaye amanyanga ya matora. Abo Barundi baba bagiye mu mugambwe umwe wa CNDD-FDD baba baragiye gutora, no kuvuga n'amatora yabaye muri CNDD-FDD.
Iyi mvugo ntikwiye guhinduka niba Abarundi bazote bakaronka amahoro arama mushyanahe Minani Jean.
Iyi mvugo ahubwo ngiye kwishimangira cyane kugira ngo turonke amahoro arama ku Barundi bose. Ndayishimangira ahubwo ndayivuge neza. Nashaka kwibutsa ko igihe twamwe turaganira na Buyoya wambaza ibibazo nk'ibyo nyine, kandi nishu na guhazari izo nyene warabonye cyakurikira haje amahoro yarama.
Dr. Jean Binani turashimikwa mwa duhaye ikiganiro.
Turabashimiye namwe kuba mwatubagirije ibiganiro.